Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Jody Ani na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Kuwa mwaka mili na katandatu, utangu wikoka vitirame nduriki emu, tumaze kuwaka amashuri, mato mato, ayisu mbuye, na kaminuza, arengini humi vitandatu.
Uyo no mukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza avuga ku byaranguwe mu bikogwa rusangi bitandukanye iyo nkuru turayigaruka ko handi hatome hagufi ya maradio yanyu tuzakubabwira n'ivyerekeye ubukene bw'igitoro mu ntara ya Cankuzo. Ako mbanze ndabwire muri make ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila vyitezwe ko ashikiriza ijambo mu nama nshingamateka kuri uno wa kane mu gihe hasigaye ikiringo kiri munsi y'indwi kugira ngo abakandida bifuza kuzokwitoza batangure kwiyandikisha amatora y'umukuru w'igihugu. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu mayira abiri mu gihe hakirindiriwe nimba Perezida Joseph Kabila azosubira kwitoza amatora yandi. Perezida Kabila harindiriwe kwemeza canke guhakana ko azokwiyandikisha mu gihe abakandida bafise kuva ku itariki ya 25 y'uko kwezi kw'indwi gushika itariki imwe y'ukwezi kwa munani ngo bazobe biyandikishije. Mu ndwi heze umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko yemeye kwegezayo urugendo yari yategekanije muri ico gikorwa kugira ngo ahe umwanya Kabila wo gutangaza ingingo zikomeye atanumwe yatomoye izo arizo. Kabila yari kuva ku butegetsi mu mpera z'umwaka wa 2016 inyuma yaho yari arangije ibiringo bibiri ariko ingingo y'umwe ubwirizwa nshingiro yaramwemereye kuguma ku butegetsi gushika habonetse umusubirira. Impande zirwana muri Sudani y'Epfo mu nama zarimo i Khartoum ejo ku munsi wa gatatu zarananiranye kumvikana isabikana ry'ubutegetsi. Umushikiranganji wa Sudani y'Epfo ajeje kumenyesha amakuru Michael Makeu yavuze ko leta yemeye ishyirwaho ry'ivyegera by'umukuru w'igihugu bitanu ariko abatavuga rumwe nayo baranse kuvyemera. Amakuru ava mu bakurikiranira hagufi ivyo biganiro yemeza ko impande zishamiranye muri Sudani y'Epfo zigifise akaryo keza ko kugira ico bumvikanye ko bagasinya n'amasezerano aho mumenya ko bitegekanije ko bazokongera guhurira muri Kenya kugira ngo babandanye ibiganiro ariko nta genekerezo ryumvikanywe ko igihe bazosubira konanira ko mu bindi biganiro. Indege ya mbere y'ingenzi yarahuje kuri uno wa gatatu ya Addis Abeba na Asmara imirwa mikuru ya Ethiopia na Eritrea nyuma y'imyaka 20 yari iheze ivyo bihugu bidaca n'uwaka mu ngenzi harimwo uwahoze ari umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Hailemariam Desalegn. Leta ya Eritrea yaramusasiye igitambara gitukura nk'umukuru w'igihugu yururuka indege. Izi ngendo ziri mu rwego rwo gukomeza umubano hagati ya Ethiopia na Eritrea ibihugu vyamaze imyaka n'imyaka bigwana. Telefone nazo zarafunguwe hagati y'ivyo bihugu bibiri. Eritrea kandi yongeye gufungura ambasade yayo ya Addis Abeba ku munsi wa mbere w'indwi. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 aho ni ku muhingamo. Ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Turi kandi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ikiganiro cy'uno munsi turagihera mu ntara ya Cankuzo ivuga mu bukene bw'igitoro cha essence bwasubiye kuba ndanse abiyunguruza n'amamodokari bavuga ko bibabanga bibahungabanya. Inkuru twategura imenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Diane Ndonse.
Ani kugituro cha mamodokari kuisoko yo kumugwa mkuru w'intara ya Cankuzo amamodokari hamwe n'amapikipiki nivyo bihatonze ubutwara iki gituro Mahwera Carfani avuga ko uruja n'uruza rw'amamodokari muri yo parking igwagabanutse kubwo ubukene bw'igitoro cha essence kukaba nkako ku mastasiyo atatu ari mu ntara ya Cankuzo ijwi rya Amerika ryaciye ko yose arugaye abo twashoboye kuronka kuri stasiyo MPS yo mu Cankuzo bavuga ko indwi heze ataco baronka abashoferi b'amamodokari bidoga bavuga ko niyo kibonetse kigurirwa mu mabido gucyo ntibashikigwe
imodoka ni moto ntironka kigenda mu mabido kaca kigenda mu makomine twegwe bonga hamuntu tukaca duhinduka tsaho kigura hari akizimbye iri tiro bayitwara kuri 2003 kaca tsaho kugura 4000 iri tirimwe
nubwo biruko hari abashoferi bavuga ko bahitamwe guhomba ako baduzi biciro
tudugishe ikibazo tugumije kuri yana nyene twashaka kwiza kwejo cyangwa igihe ushaka kuboneka ngatwase guhagarika akazi gusa
ariko kandi hari nabandi batemera guhomba bavuga ko baca bacisha habo bakaduzi biciro ko kuva mu ntara ya Muyinga uja mu ntara ya Cankuzo hariwa amafaranga 600,000 mugiye yahora ku 500,000
ubu tuko dusaba 100,000 ariko ntawe baduha
buza mutuza kumusi kubere
igitoro cyase cyabuze cyase kabisa
ejo yaranga
ejo yari 500,600 ariko ubu tubona menga ntibikunda kubera uko twakirose
uyu mukenyezi ari ku gituro cyo ku isoko yo mu Cankuzo avuga ko asanze igiciro cy'imodoka ari cyuriye atabiziga
cyende ko ndaca mu kibuye none ndi ko ndaca mu kibuye bijya ni nashikayo baraheza nyina bangiye ko daba bace bayama
wari wanjuza nyangahe
nane cenze ni 100,000
usanga ibe yadutse
eh sanga yadutse kuva murama nageze mu yinga ntanga 2 nirumva kuva mu yinga naho kugera aha ntanze 6 ninava aha nkagera mu kibuye 2,000 ayo siri umva ntakundi ntako turi bugire nekensanga ngo yiyongere none twogira cyane cyane imuyinga niho ngo gitoro cyaciye kibura niho batuzimbiye cyane va murama kugira imuyinga ibeye ni yayindi ariko kuva iyo kuduzina niho ibeye yaciduka nyinshi
waruvuye he
je na imvuye mu rya bihira imurama muri komine muyinga
aba banyagihugu biyunguruza n'amamodokari basaba leta ko igihe gitoro cya Kenya bo kwama babimenyeshejwe
bisaba yo kigitoro cyaba cyabuze cyangwa cyabo kihari bakabitumenyesha kugira amafaranga atayibangana cyane ari twumvise amafaranga atironka kandi matukayira tukayihagarika none numva nk'umuntu asikike nk'umuntu bakenye amafaranga akayabura mu bigice bigenda gute
shoferi murafatana amashati none numva we yokwemera kukujyana taribo muri tacho libo muri hewa amazi kugera yuja bugiye kuraba babuza icyo baguha ucuguma aho nyene
bamwe mu badandaza y'ibitoro bavuga ko batazi neza aho ingorane yo kutaronka igico gitoro cha essence ihagaze bibutse ko mu ntango y'umwaka uheze icyo gitoro cyurijwe igiciro inyuma y'ubukene budasanzwe bwibonekeje mu gihugu cyose mu ntara ya Cankuzo Diane Ndonse ijwi rya Amerika
arakoze Diane Ndonse tukiri mu Burundi ku muhinga mawuno wa kane umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaratangurije cese ibikorwa by'iterambere ku banyeshuri ari mu kiruhuko cici mu ntara ya Gitega mu ijambo giwe yavuze ko ibikorwa bimaze kurangurwa n'abanyagihugu atamfashanyo zivuye hanze yavyikuvye inshuro nyinshi ivyaranguye kuva u Burundi bwikukiye gushika mwaka wa 2005 ibindi ku ino nkuru numenyesha makuru ijuru ry'Amerika Gitega Fidel Antoine Sabimana
Uyumumva n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza aho yari kararamutsa isinzi ry'ugwaruka n'abandi bategetsi bari baje kugurura icyese ibikorwa by'ugwaruka muri bino biruhuko byici ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Kitambere kiri mu gisagara cya Gitega n'ivyo bikorwa byugururiwe no kuri ico kibuga nyene mwiciri heze ugwaruka rurenga amajana 5 rwamatswezi kose rurangura ibikorwa byo gufasha mu gubako w'ico kibuga cy'umupira w'amaguru cya Kijambere citiriwe ingoma Venance Imanirambona buramatari w'intara ya Gitega mu ijambo giye yaravuze agaciro k'ibikorwa byakozwe n'ugo gwaruka mwiciri heze
umwaka uheze abanyeshuri bari mu buruhuko baje bava mu makomine atandukanye bangana amajana 5 barahakoreye barakoze igikorwa cy'iteka aho abahinga batubariye yuko mu bikorwa bakoze baterereye amafaranga arenga imiliyoni 62 nicyo gushima
umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu ijambo giye yaravuze ibyaranguye mu bikorwa rusange kuva mu mwaka w'2006 ku bijyanye n'amashuri mato mato n'ayisumbuye
kuva mu mwaka w'2006 dutangura ibikorwa by'iterambere duhurikiyemo tumaze kubaka amashuri mato mato ayisumbuye na kaminuza ashika arenga 600,000 muri ayo mashuri yubatswe twashaka kwambira neza yuko imbere y'umwaka w'2005 amashuri yarubatswe kuva turose nayo twikurikira mu mwaka w'2006 na 2002 gushyira mu mwaka w'2006 hari hubatswe amashuri yarari gusa atarenga igihumbi amajana icyenda mato mato ayisumbuye na kaminuza sekure yuko mu myaka cumi tumaze kugwiza gatatu amashuri arambiriye ubutatu
reka no mu bijyanye n'amashuri ya kaminuza n'ibibuga by'umupira w'amaguru arashima intambwe Burundi bwateye ku ntwaro yiwe
ushika mwaka ibiri n'indwi mu Burundi twari tufise amashuri ya kaminuza atarenga amashuri ya kaminuza indwi ariko kubera mwaka bibiri n'indwi ushika uno munsi dufise amashuri ya kaminuza ashika mirongo itatu n'atanu harimwo nayo twiyubakiye ibikorwa rusange niyo ngaho Gitega irimwo imbere y'umwaka bibiri n'indwi dutanga ibikorwa by'iterambere rusange mu Burundi twari tufise ibibuga vy'inkino biboneka bitarenga ibibuga bine gusa ariko kubera iyo mwaka bibiri n'indwi ushika uno mwaka tufise ibibuga vyiza cane birenga cumi na bitandatu
Perezida Nkurunziza yaragarutse no ku biro vy'abatware ndetse n'amasoko
imbere y'umwaka nyene babura amatari bamusanze batari bake bakorera mu biro bimeze nk'ibiriti ariko kugeza uno munsi bamusanze batari bake bakorera mu biro bigerekeranye amasoko tumaze kubaka mu bikorwa rusange ni menshi cane twatanguye umwaka uheze ariko tumaze kubaka amasoko ashika mirongo itanu mu mwaka utarenze muri gice nta muntu n'umwe cyangwa igihugu cyangwa imfashanyo ingaruka
mu kiringo cy'umwaka umwe w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu Perezida Nkurunziza yaravuze agaciro k'ibimaze kurangurwa ku nguvu z'abarundi gusa aho yaciye amenyesha ko abo yita abakoroni batesheje umwanya abarundi
ibikorwa twakoze mu mwaka umwe bijyanye n'imigambi y'iterambere rusange twabishyize amafaranga twasanze biciye agaciro k'imiliyaridi cumi n'umunani y'amafaranga y'abarundi urumva ibyo bigera tuvuze gukora mu myaka cumi gusa iyo tubitangura yego agasore yadushobora kubona kuyikurikira tuba tugezeye reka rero umwanya twataye tuburiye kwiruka kuko ingaruka mbi z'amacakubiri yabibwe n'abakoloni ayo macakubiri ingaruka mbi zose tubyiruka mu gihugu cyacu Burundi twubake igihugu cyacu Burundi mu myaka itarenze cumi Burundi uzakoze ku intambwe nziza cyane mu iterambere
ibyo bikorwa rusange byatangurije mu ntara ya Gitega byabaye akajya ko kugurura ikiringo cya kabiri cyo kuranga izi nyubako z'ikibuga cy'umupira w'amaguru cha kijambere cyitiriwe ingoma mu gisagara cya Gitega igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
naho dutandukiriye amakuru avugwa mu Rwanda duhereye ku bakorera mu gakiriro ka Rubavu binubira kutagira ubwiherero basigura ko bahora batira ubwiherero mu banyagihugu vyanse bakinya vya hanze ibipangu vyabo Claude Ganza munyamagana mu nkuru irambuye
kuva aho tugereye hano turabona ari ibibazo gusa gusa ibaze ahantu hari abantu bagera mu ijana badafite ubwiherero na bumwe twataraniye ahantu hamwe turi benshi
ni umwe mu bakorera mu gakiriro ka Rubavu kari mu murenge wa Gisenyi usobanura uburyo bahangayitse kubwo kutagira ubwiherero akorera muri imwe mu makoperative y'abahurijwe aho bavuye hirya no hino aho bakoreraga buri wese ukwe
ubwiherero nta buhari ni ukuvuga ko mu gakiriro nta bwiherero buhari ni ukuvuga ko kugira ngo ubone ahantu wiherera ugerageza kujya ahantu wenda ugafata aragafata kugira ngo ubone aho wiherera ntabwo wakwinjira mu kabari ntacyo ujyanyemo kandi ushobora no kwinjiramo nta na gahunda ufite ari ukwiherera gusa ari cyo kikujyana ubwo bikaba ngombwa ko unadepansa ukadepansa ibintu utageriye bitari kuri gahunda
ubwiherero ni ikibazo ahangaha mu gakiriro wisatara ngayo akazi nk'abantu akagahagarika akajya kwiharanja ku soko mfite ikikiri cyanjye nkayatanga atari ibyo gihundu kujya mu maveni nareba ruguru no hepfo nabo nta muntu iyo agarita da ko kujya n'inyaro kwiharanja nk'uyo n'izo zira
hano hari amakoperative y'abadozi n'ay'ababaji abakora umwuga w'ubudozi bavuga ko akazi kabo kabagora cyane bitewe n'imiterere yaho nk'uko babyivugira
agakiriro ka Rubavu bimeze nabi kubera umutayeri nyine atungwa n'amazi ariko ntitukinywa amazi kubera kutagira ubwiherero
angahe ubwiherero ni ikibazo kenshi na kenshi umutayeri atungwa n'amazi umuntu ari gukora akazi ko kwicara anywa amazi kugira ngo inkiko zigende neza ntiyadufashe none rero kunywa amazi menshi hanga ko gushaka kwiherero kwahabura kwemeza kunywa amazi watashye wageze mu rugo
reka turya nijoro tunywa amazi nijoro kugira ngo tudashaka kujya kwiherera kandi nta bikeri wenda twabonye kubera nta bwiherero buhari niyo mpamvu tutakirya tutakinywa
bavuga ko bamaze igihe kirenga umwaka bahakorera kandi iki kibazo bakigejeje ku buyobozi bw'akarere ka Rubavu ariko buterera gati muri inyo
tubona bifunze gusa twageze gufunze na nubu burafunze niba burimo indani niba butabamo niba rinzuki gusa bashizo nitubize ibi bintu twarabivuze kuva twagera twarabivuze abayobozi twarababwiye nituzi uko bimeze ariko burabyirengageza sinzi ntabwo bibishyira ngo twabigeje ku bayobozi b'amakoperative ku karere bose barabize
badufungure mirira hanga kabisa
ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bavuga ko ikibazo kidasanzwe gihari uretse kuba kagakiriro kataruzura. Bwana Gilbert Habyarimana uyobora aka karere ka Rubavu avuga ko kagakiriro kubatswe mu byiciro ariko icyanyuma kijyanye no kukarangiza akaba ari cyo rwiyemeza birimo yatindije ugereranyije n'igihe yagombaga kukuzuriza neza.
N'ubundi agakiriro gafatanye n'isoko, isoko rifite ubwiherero kandi burahagije. Icyo turi kwihutisha rero ni ukugira ngo ubwo bwiherero bwose bwateganyijwe aho ngaho bwose bwuzure bukoreshwe hamaze kutunganywa ibyo rwiyemeza mirimo yasabwe birimo rero bikorwa.
Bamaze igihe kigera ku mwaka bakoreramo ubwo rwiyemeza mirimo amasezerano mufite tanye kurirangiza yaba ategenjwe ryari
kwa ngo hari byagomba kurangiza yongezwa n'igihe ubu ngubu turi kugira ngo tuzarebe niba byaramunaniye byagomba gukorwaho nabyo bibice mu mategeko arabigenga kugira ngo amasezerano yarangirize n'imirimo ni ibintu birimo bikorwaho ku buryo vuba hangaha bizaba byararangiye
saha hunye ni hagaragara ibibazo by'inyubako zihurirwamo n'abantu benshi zitaho nkizuzuye ariko nyuma bikagaragara ko hari ibyibagiranye cyangwa byirengagijwe kandi ari ingenzi cyane himwe mu mpamvu ishyirwa mu majwi yatumye isoko rya kijyambere ryambukiranye imipaka ryo muri aka karere ritinda gutangira gukora ni yuko ryubatswe rikuzura ariko batarateganyije ibigega bifata amazi y'imvura kandi ingengo y'imari ryabariwe yarakoreshejwe yose hari abasanga bifitanye isano no kurigiswa kw'amafaranga runaka afite icyo yagakoze bityo bimwe bikaburizwamo mu gihe amafaranga baye make cyakora kuri uba karere kashyize hanze itangazo rikangurira abashaka gukorera muri iri soko kwandika basaba ibyumba. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Claude Ganza Munyamagana arakenuye muri we mushobora gusubira kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanya akadisho ku mbuga ngurukana bumenyi ariko imbere yuko tugakubitizaho mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru I Kigali abanze adushikane aho abarundi bahungiye mu Rwanda bavugiriza umurisho ni mu rukurikirane rw'inkuru z'ukungene impunzi z'abarundi zibeshejeho I Kigali.
Usanze turiko turavuza ingoma z'ikirundi kubera turusanze turabarundi bari muri iki gihugu abatsindaro
uwo ni umurisho w'ingoma z'Burundi uri kuvugirizwa Kigali mu Rwanda abariko barawuvuza bambaye ibendera y'igihugu cabo bati naho turaha turahimbawe
twumva dusubiye kuyigereza igihugu cyacu twumva turi abarundi twumva koko dukumbuye iwacu ariko kandi tukumva ni iwacu haranatwegereye kuko iyo ngoma giserukira akaranga ku Burundi tukumva turakiyegereje.
Nubwo ruko rw'abarundi barenga gato 200 bari mu mugwi bise intwari bivugira ko ari abambasaderi b'igihugu kitabatumye.
Umambasaderi w'igihugu canje no uwo kinshira inyuma ntuzokinkuramo anderekana mamuko yanje mongera nkagumya karanga k'igihugu cacu bumva yuko igihugu cyawe giserukiye wambaye idarapo ry'igihugu
ikaba ari idarapo naryo twubaha twaba turi mu Burundi cyangwa turi mu mahanga.
Omerenzo yisaba ajeje kumenyesha makuru muri uwo mugwi avuga ko iruhande yo kurondera uburyo bwo kubaho uwo mugwi ufise intumbero yo kwigisha akaranga abana bakiri bato bazi igihugu cabo canke abatakizi.
Uwo mugwi ufise intumbero yo kwigisha abana bakiri bato imico n'akaranga vy'u Burundi tubicishije mu gutamba ingoma canke n'ibindi byose bigaragaza akaranga ku Burundi bahera ku myaka 5 gushika ku myaka 50 bavukiye mu Burundi bakaza ngaha n'abandi bavukiye ngaha batarahonyeza ikirenge mu Burundi bamenye imico n'akaranga biranga igihugu abavyeyi babo bavuyemo ariko uwo mugwi urafasha abari muri wo gushobora kuronka udufaranga duke duke tubafasha mu kwikenura mbese no gushobora kuronka ukuntu biyinguruza hirya no hino iyo bagiye gukora ibikorwa bitandukanye.
Uwo mutimbo nawe ariko aravuza ingoma ayikoreye ku mutwe yemeza ko umurisho w'ingoma ari wo umubeshejeho ati wovuga nabi ingoma no mugwanya
kumwe bumva vuga ati ikintu sizogituka inkuba na muntu ashobora kuzituka inkuba ko ziratubeshijeho turabayo turarihinzu turariha ibyambagwa turariha ifungurwa mu bisanzwe nta ngorane akaranga ku Burundi zo ngo mumubona ziratubeshijeho cyane
nakaze musanzwe
ubu jewe niko kazi kanje niko kazi nkora niko ikintu kinzindura turaronka kandi n'abantu bino ino mu Rwanda barazi barakunda ingoma z'u Burundi cyane
ingoma bavuza sizo bahunganye zime nizo basanze mu buhungiro izine nazo nizo bikorera bo nyene kuzikana nkuko babivuga mu rurimi rw'ingoma
uvuga imirisho ibitako nta kintu tumi bujumbura ishatu turazirondera ino ingoma tukazikana kuko twavuye urundi tubizi ibikoresho ngoma bimeze neza
muri kino gihe cici bavuga ko bagiye kubukura mu cibo kuko imanza zizo banyinshi zabiza bagira ubugene canke gusaba no gukwa mu rubanza rumwe bashobora gutahana amafaranga y'u Rwanda arenga ibihumbi amajana abiri gutyo bakabona kwibeshaho no gukora neza akazi kabo bahamagarira n'abandi bahunze baze imyuga itandukanye canke bari mu migwi ndangakaranga kubibandanya kugira ngo bareke kwama bateza amaboko kanatsinda bati akimuhana kazi mvuri hise Pierre Clavier ni inkuru ikigali kubwijuru rya Amerika.
Nuko rero inkuru z'impunzi zahungiye mu bihugu bitandukanye impunzi z'abarundi tuzozikomeza tubabwira ibibazo bitandukanye barimo canke uko biyungunganya mukaba hari ico mushaka ko tubagira ku muriri mutwandikire kuri radio yacu @vowa.com mukanya akadesho kubuganguruka na bumenyi
cha bijya biranuga nuga kwa rivyo
kandi bihu
ngo ni bihu kandi na vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo
nivyo
eka sivyo ehe dupingi ehe dupingi utangike
he mupinga mupingi umvirize ijwi rya Amerika irabeshutse bihuha ikabaha inkuru y'imvaho
munonge aho ndababwiye mushobora kuturungikira butumwa bwacu ni henze gato ni kuri radio yacu @akaburungu.com @gmail.com mugenzi wanje muhinga bw'ivyuma Innocent Kimenyi niwe adukosoye gatonya ku nkuru yanuganyuze ku mbuga ngurukana bumenyi kuri wa kane tugaruka kibazo c'amashirahamwe yigenga mu Burundi aho hari abemeza ko kuva hadutse indiyane za politike muri 2015 muri ico gihugu aba yarongoye ibifata nk'abanyepolitike abandi nabo bakavuga ko bahakana ukuri canke agakavya mu byo ashikirije bivanye n'uruhande yegamiye iki kibazo kiri mu biriko biravugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi cavuyuwe n'umujenama mukuru mu biro kwa president Nkurunziza wirinyamitswe ku rubuga rw'igwa Twitter eroje birika neza kuri ri Nairobi yabiciye irya nino yaduteguriye inkuru ikurikira
Yatumubonishira hamwe gihwaruka ja Planete ya mbere rya Afrika burinyamitwe mujanama mukajejwe kumenyesha makuru mu biro vya President Nkurunziza yanditse ku munsi w'Imana uheze ku rubuga rwe rwa Twitter kuyagarutse cyane gukaranga mutima kamashira hamwe yigenga yasiguye kwamwe muri yo yataye umurongo yifatanya n'abanyepolitike yatanze uturorero harimo aka Pacifique ninahazwe arongoye Focode yigeze kuja mu ndongozi z'urunani Senare de rurimo abagwanya ubutegetsi bwa Bujumbura Nina hazwari sigura.
Sinared twayitahura nk'ihuriro by'abari bakoze imyerekano bose y'ukuyamiriza kingo cy'agatatu cya Petero Nkurunziza. Abo rero bari mu migwi itandukanye ko arugira ngo tubandanye twanka ico kingo cy'agatatu gihonyora igwizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha. Ko bishika abantu bakava muri societe civile bikanashika bakanakora politiki nta na kimwe gitangaje mu isi abategetsi abantu baharaniye ibintu bikomeye mu isi burasanga hariho abahereye nko mu mashyira hamwe yigenga. Burundi turamenyereye akarere gakomeye cyane n'aka president kyo ndabaye ari mu bafashije gose mu gushinga nkari igiteka ariko yahavuye abo munya politique muri societe civile tumaze gushikayo tukabona abariyo babifata nyene nk'ibya politique gusa twafashe ingingo y'ukubivamwo ibya Sinared tubandanya ihoho kwakunda nyene
ariko ico gikorwa Eric Nsengimana umukuru wa Jape haragahaza kibonamwo
mu mwaka wa 2015 amashirahamwe adaranira ivyicaro vya politike yarifashe nabi barungise abana mu ibarabara Pacifique bari muri societe civile nibo baje imbere muri manifestation z'uguturira imiduga kuko manifestation zozo n'ibisanzwe umuntu wese na twege turashaka kuyorganiza ni kimwe mu bigize ingingo zijiriho kugondoza umuntu kugira ushike kuco wifuza bari basanzwe bafise ibindi vyinyegeje inyuma y'amashirahamwe yabo ari navyo vyahavuye vyibonekeza mu gukreya imigu ya politike imitwe ya politike za Senared mwara banye kwacha bahuriya mu runani kw'umutwe wa politike no kuvuga izari impene zinyegeje mu ntama
izo ntama ni nazo asanga ishira hamwe nzenga imana twara ritari muri zo
umunari mviriryo shirahamwe ritumira buri nyamitwe kugira ngo abari bayigisha kuri societe civile ucyumva ko byukuri atari shirahamwe rya societe civile ajape tuyizi nk'igisata cya CNDD-FDD ukeneye kumenya societe civile wa mbere wo kwibaza ntabwo ari buri nyamitwe kikugwa ciwe ari ico kugwanya ibyo dukora byose muri societe civile
kuva mwaka 2015 haribonekeje cyane mu Burundi ukuvuguruzanya hagati y'amashirahamwe yigenga bamwe mbere bemeza ko atamashirahamwe yigenga kihari basigura ko arimo impande zibiri nk'abanyepolitiki ubwabo no kuvuga abashigikiye ubutegetsi n'ababugwanya aruna nkundo wiga ari munara ribonye mu mashirahamwe yigenga abona iyo shusho itegerezwa guhinduka
ubwa mbere hoho iyo abantu bavuze ngo amashirahamwe ataniganira ibyicaro bya politike ntibakwiye kuvuga ngo bashigikiye ubutegetsi cyangwa ngo bagwanye ubutegetsi kaje kubugwanya no kubushigikira n'abantu bahagara kugira ngo bakebure ubutegetsi bwose babuhari ku bintu byo bitari ko bijyana n'intumbero ubutegetsi bwari hayima kandi ayimashira hamwe aheza gakora ku nyungu no ku neza z'abanyagihugu
iyo neza mukuru wa Jape yemeza ko rimwe na rimwe yataka ibi na kimwe kirimwo kuyikorera hamwe n'ubutegetsi abivuga asigura igitumishira hamwe giwe iho arija mu myerekano itegurwa na leta
myerekano narekuwe ku mpande zose ikibi gikomeye nukonona nuguhohotera agateka kazina muntu muri myerekano naye handi ko umuntu yumva ko ashobora kuja kwifatanya n'umuntu ivyo ari karasaba akavuga ati ndamushigihiye nimba ashigikira leta canke ashigikira opposition ataco yononye ntangorane ikikuru sukuja mu myerekano canke igikuru suko leta itunganye ibintu ntitubijemo nuko iyo myerekano igami jiki kuko nkubavuze bati bagomba bazane maprobu kugira barasabarundi bose batembaga zinzego ati murahamagariwe kuza kwerekana kababaro kanyu hanyuma wowe nkishira hamwe ugacugenda ugahitana pankarte yawe ukerekana kababaro fise ataukoze ko ntangorane nazimwe zibazihari
bamwe banditse kuri Twitter bashimiye nyamitwe ku muco yatanze n'ukuri yerekanye ko ari amashira hamwe yacuruza ibinyoma na cyane cyane bavuga ko ibintu bicika mu Burundi Arika bandi harimo ninahazwe bambwiye ko yanguha mbere ko numukenyezi wiwe yahunze umutekano mukuri mu gihugu
Ivyemezo ndabifise kuko ni wirinyamitwe yavyiyemereye mu kiganiro twakoranye kuri Voix d'Amérique ntiyigeze yibeshuza yaravyemeje ku mugore wiwe yahunze igihugu kuko abona ko atamutekano ukwiye afise mu Burundi ivyo byabaye mu kiganiro umuntu wese ashobora gutora twagiranye na wirinyamitwe sibihuha kandi no muri Amerika birazwi ko ariko arasaba ubwo buhungiro nibatubwire ko yahunze wirinyamitwe atahunze wirinyamitwe yahunze ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza ubwo butegetsi budatanga amahoro ku banyagihugu gushika no kuba ari mu nzego z'igihugu nibwo wirinyamitwe yabandanya bivuga ko Burundi ari igihugu cy'amahoro abantu bose batekaniwe n'umukenyezi wiwe adashobora kuba muri ico gihugu
amashyirahamwe atari make yifatikanije n'abanyepolitike mu mwaka wa 2015 guhamagarira Abarundi kuja mu myerekano yo kugwanya ikiringo cya gatatu cya president Nkurunziza abayatwara bahunze igihugu inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryo kuwa 13 ukwezi kwa gatanu wa mwaka nyene ryaburijwemo Leta bafata nk'abanzi b'igihugu bakina politike binyegeje inyuma y'urugamba rwo guhana hagati y'akazi na muntu Mbere bamwe muri bo ibarondeza imitahe mpuza makungu. Eroje Wirikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Eroje Wirikaneza arakeneye murumvise rero yuko no munsi tutashoboye kubasomera bimwe mu byo bavuze kuri iyo nkuru nuko abagiye barayivuga ko cyane mwiyumviye amaju yabo ico babyibaza ko njuti bakunze ibijwi rya Amerika. Nino ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntaracu no munsi mwakoze kutwumviriza bakoze abanyamakuru batandukanye bagize ico baterera kugira ngo gishoboke. Engineer Thomas yadufaje muhinga bw'ivyuma na Innocent Kimenyi twifatikanije tubatumire mu biganiro byacu biri bere muri byo harimo ikiganiro muri isanga kiza gutangura saa 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igice saha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi hama igice saha 1:30 avugwa muri Afrika no ku isi hose mufise ico mutubaza mufise ico mushaka ko tubashikira ko mutwandikire kuri radio yacu @gmail.com na Lidiane Nahazwe tuzosubirejo nkaho twahereye mu ruranikwe
La meilleure musique et les dernières nouvelles. VOA Afrique.